iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu, tubahaye ikaze mwese.
Yafuswe ningo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu by'imigumuko no kongamana umutekano w'igihugu muri 2025. Haraho ni zimwe za Forske, za Focode, za Kate na yandi n'atanu.
Uyu ni Maître Nestor Kayobera haburanira leta y'u Burundi mu rubanza yitwariwemo muri sentare ya Afrika y'ubuseruko n'amashyirahamwe atanu yo mu Burundi yahagaritswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Umushikiranganje mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'i Burundi, itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Uyu nawe ni Maître Vital Nshimirimana atwara ishyirahamwe Forske, rimwe mu mashyirahamwe yugawe. Iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icyegera cya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuye mu kibanza yari afungiwemo na CPI turazibashikiriza mu kanya. Ikaze mwese. Kaduhere ku nkuru yo mu Burundi, umwana w'imyaka 12 niwe yitavye Imana, abandi batanu barakomereka birutse kuri bahunze grenade yatewe mu rugo rwo ku mutumba wa komine Murwi, ntara ya Cibitoki, mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ishira wa gatatu. Abantu batatu bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Yewe nari mu nzu no mukecuru wanje, ndiko ndajya kagora umukecuru ampaye hajya nguje gahabiri, nagiye numva casana.
Uwo ni gahungu Yohani, umubanyi w'urugo kwatewe grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga mu gitondo cy'uno wa gatatu, cyari kigandara kuri urwo rugo rwarayirubuze umwana w'umwigeme. Abajejwe intwaro muri komine Murwi bavuga ko bihutiye gutabara. Umunyamabanga wa Mustanteri Ijwi rya Amerika yamusanze ahari hatewe iyo grenade. Ndayisaba Elize yemeza izara bibaye hafi y'umugwa mukuru wa komine.
Twabyumvise nk'agahomera bunwa, kuko iryo bara rikaba ryabaye igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro, tukaba twaciye dukoranya abenegihugu mu kuza gutabara. Tukaba twasanze hamaze gupfa umuntu umwe, batanu bari bakomeretse, twaciye twihuta tubanyarukana kwa muganga. Tuca turatabaza ambulance mu Cibitoke kugira ngo ize ibatore ibajane kwa muganga, cyo kimwe n'ico kiziga babishyire muri morgue. Ubu ngubu imisarasi ikaba iri kirakora uburyo bushoboka kugira ngo ihumurize abenegihugu, yongera ikora amatohoza na burya uwo muntu yahuye n'ibyo byago. Bavuga yuko yoba ari umurozi kandi babaye bafite n'amatati y'amatongo mu miryango.
Nta muntu n'umwe wo mu rugo rwaraye rutewe yahabarizwa mu gitondo cy'uno wa gatatu, kuko bose bakomeretse ubu babarizwa muri bimwe mu bitaro byo mu ntara y'ubuvuzi ya Cibitoke. Ababanyi b'urugo rwa Samuel Kabatetse rwaraye rutewe bavuga ko abarugize baheruka kwimuka bavuye ku mutumba Masha w'iyo komine nyene. Bemeza ko bahunga iterabwoba, ababanyi babo babagiriza ko ari abaruzi. Umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi aremeza ko bamwe mu ba muri iyo komine bama bagirijwe ivyo by'uburuzi. Ndayisaba Elize agasigura ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko abo bantu kenshi babazira amatati y'amatongo.
Muri kino gihe ni kuvuga mu ino komine ya Murwi abantu benshi barakunda kwitana uburozi, ariko na cyane cyane ugasanga bikunda guturuka ku matati y'amatongo. Muri icyo gihe rero twebwe nk'intwaro twama dukoresha inama kenshi abenegihugu, tubigisha ukuntu bashobora kugiranira umubano mwiza, na cyane cyane ko uburozi ari ikintu kitaboneka. Tubahumuriza ko ngatubereka ukuntu bashobora kubana batarinze kuza baricana bitana amurozi. Muri kino gihe amatohoza arabandanya, kuko twumva yuko mu miryango bari basanzwe bafitaniye amatati, kuko ingingo ntizirafatwa neza na neza, ntago woca umenya uwakoze ibara uwo ari we.
Ababanyi b'urugo rwaraye rutewe basaba amatohoza yimbitse ku byaraye bibaye, kugira ababikoze bahanwe bimwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza uko kwihanira.
Koko gwitohoza bakaraba bakumviriza bakaraba ingene ibyo bintu byogenda. Erega natwebwe ngaha na hodo sigari ye na kwe mazo hava otomari nono wana do genda butega mutama nuko kukorito abo wako di chocha haba kamenye takondi jeno vivon
ishoko kwa nukole tayo kwejiranya abo mjangwa abo mose wakawa fata mwenyumbabo unyene wakavuga icho wa muhora icharicho
abo wanoni mozizi bibi bajenda bako likibi nyene bariba kwe kutohos bakujirango bahanwe Leko nicho naobona.
Mwenye mabanga wa mstaneri wa komine murgui ya bugie shukuji Amerika kwa baga wa watatu bari wa fitani ya matati ya matongo na nyenu rugo rugwa tewe gerenade baza wa hangariskwe kumvoza matohoz ekanomurizo neruziba ya komine muginai na rachivito kenyene ugi chanyinghubgo buravugwa abantu batatu baramaze kwicwa mu kiringo cy'ukwezi kumwe nk'uko byemezwa n'uburongoye zone Wilson Ndabihorere nabo nyene bazira kwagerezwa uburozi n'amatati y'amatongo nk'uko uwo mutegetsi abivuga abanyaruziba bagasaba gufata no guhana abakora ubwo bwicanyi kuri uno wa gatatu uwo mutegetsi yatunganije inama y'umutekano kubarongoye Wilson Ndabihorere akabasaba nabo nyene udomo rutoke kuri abo bose bokumva ko bafise umugambi ugayitse nk'uwo kwa kubuzima kiremwa muntu ufatiye ku bintazi mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa gatatu sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho amashyirahamwe atanu yigenga yo mu Burundi yitwariye icyo gihugu kuko yafuswe kugataka ku Burundi ayo mashyirahamwe yavuga ko iyo ngingo ihonyanga agateka kazina muntu leta nayo ikayagiriza ko yisutse mu bikogwa byo kugumura abanyagihugu mu mwaka wa 2015 ya mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha
Imbere ya sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Maitre Nelson Kayobera aburane ya leta y'u Burundi yemeje ko amashyirahamwe atanu adaharanira inyungu za politike yafutswe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuko yari yataye umurongo ayo nayo ni APRODH FORSC FOCODE AKATE Burundi na RCP mu mfonyafunyo y'igifaransa Kayobera yabye sentare ko ayo mashyirahamwe yagumo y'abanyagihugu bihereza amabarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe cy'imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari
yafuswe n'ingo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu zimigo w'umuko no kugangamira umutekano w'igihugu muri bibiri na cumi na gatanu haraho ni zimwe za FORSC za FOCODE za KATE n'ayandi n'atanu ko murazi inyuma ijya migo w'umuko harafashe ingingo yo kugangamira amakonti yayo kubera biboneka yuko aribo bariko barahuvya abenegihugu shashano rwaruka bahari n'ibyayora mutwe Ijira byo mu bisanzwe murazi ko ishyiramo idahanije ishyo bya politike bijyanjye ijamwe
Alimasha yamu yigenga na yo avuga ko yashimye kwitu iyo sentare kuko kubwayo hahunyanzwe amategeko agenga igihugu n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane yerekeye ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro abonganira ayo mashyirahamwe barakana ivyo bagirizwa Maitre Vitane Nshimirimana atwara force rimwe muri ayo mashyirahamwe yafuswe
Nihamu wa gyawa tukutu kana kutore. Bari kwa zago, harivi kogwa tuwa koze, jugusei nywa inwaru. Kuko, awabza agirizwa, buwara ajwi, bana vziye mireye, bara vishi ingirindahe, bare mire, bara janu kubi ura mira, bari inwa zangabo, mwunwara miheto, nhanari mge, zige zebi gere gara yuko, tukwebge, amashira hamle, tukwari mwisho jikogwa,
umushyirangange mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'u Burundi itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko kugira ngo uhagarike ufute ishyirahamwe uri umushyikirangange w'intwaro hagati mu gihugu ikintu cyonyine ushobora kuguha ububasha bwo kubikora nuko uri kushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare urubanza rwabaye nk'abanduka Ayo mashyirahamwe rero nta rubanza yari yaciriwe
kubwa leta y'u Burundi iyo ngingo idafatwa hakiri kare ayo mashyirahamwe yigenga yari kugeza igihugu habi
iyo badafutwa ari we mushyirangaranje ibare baryaguye mbere iyo tutabafuta bibegeze twabafuka mbere ho bafuswe n'umushyirangaranje w'intwaro hagati mu gihugu nuko amashyirahamwe uko ari atanu
za fokode za akate aprodehaje bari kubaho nyanga iteko nyine basinye gerekana uko amashyira hamwe ategamye yatahane bisho bya politiki akora hari nabafite na se ntare ntayuzwa ubu basigaye arabashingo manza bo mu Rwanda nahandi urumva rero bafuswe kubera yuko bari kubahunganya umutekano w'igihugu kandi bari kubagira mu bintu by'imigumuko
yamara ku rundi ruhande hoho ayo mashiramwe yemeje ko ahubwo yariko ari na gateka kazi na muntu n'ubwigenge bw'abanyagihugu kandi ko n'ubu akibibandanya
bategwisha vu nuko ibyo byose bashatse kudukorera atakintu na kimwe byavuyemo usibye yuko twatotejwe tugahunga nk'abandi barundi ahasigaye amashyirahamwe aranijyicaro bya politike aguma akorera i Burundi aguma atohoza ari nabyo mbere wanashaka byatumye uno munsi sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepi yugura amatohoza
mu rugo rubanza ayandi mashyirahamwe atatu mpuzamakungu harimo irikorera ipari mu Faransa yitwa Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa yasabye ko yuhabwa ikibanza maze agatanga umuco w'ingena amategeko yaho nyanzwe na leta y'u Burundi yamara uburanira leta yaviyamirije aho sentare yavuze ko izosohora vuba ingingo yo kwemera canke guhakana ubwo busabe inyuma y'iyo ngingo itegerejwe ni wazoca habandanya urubanza mwidonido Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Kandi naho umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramwo ya Ngozi yasabiye umunyororo w'ubuzima bwose abagabo batanu bo mu ntara ya Kayanza abagabo bakurikiranwa ku byaha byo kuja mu migwi igwanya gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi no gushaka kugandagura abantu mura iyo ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abarengutse muri sentare isubiramo ya Ngozi bungururije mushikiriza manza mukuru kuko batashimye ubwo bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Iyo sentare yari yabahanishije gufungwa ubuzima bwabo bwose ku byaha bigera kuri bine bakurikiranwa ko bahaniwe bibiri bagiriwe kuja mu migwi y'abagwanyi no kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi bakaba bari bahagaritswe mu kwezi guheze. Mu iburanishwa ry'urwo rubanza kuri uyu wa gatatu abagabo babiri nibo baguma bagaruka cyane. Hari uwitwa Kayobera Yozefu yagizwa kandi akemera ko yafatanywe itonga ry'ikigwanisho rya grenade, hakaba na Kabaka Yohani Donasiyano yagizwa ko ariwe ikigwanisho gituruka ko. Umushyikiriza manza mukuru avuga ko hafashwe grenade imwe yamara amatohoza yakozwe na parke, akaba yerekanye ko yari amagrenade menshi n'inkoho zirimwo. Parke nkuru ivuga ko amatohoza yakoze yasanze ibyo bigwanisho byari biteguriwe guhungabanya umutekano mu ntara yose ya Kayanza. Ihangiro nkuko biri mu matohoza ya parke ikaba pari ugutera ubwo kugira berekane ko ikiroveri cyatanguye. Kabaka yahoze ari musitaneri wa komine Muruta mu myaka ya 90 yagizwa kuba ku isonga ry'uwo mugwi igrenade yagizwa ko yamuka iwe ikaba yashikiriye uwayifatanwe bikiye ku bandi bantu batatu parke ivuga ko basangiye umugwi. Muri abo batatu umwe akurikiranwa ko yarajejwe kwegeranya ibyo bigwanisho, uyondi kubibika, ubwira gatatu akaba yarajejwe gutanga uburyo bukenewe muri uyo mugambi, haba kwegeranya ibyo bigwanisho, kubyunguruza canke kwegeranya abazobikoresha. Nyine gufatanwa ikigwanisho yemera icyaha avuga ko yakizaniwe n'abandi bantu batatu batari muri abo, akavuga ko yamenyemo uwitwa Amani. Urubanza rwari kuburanishwa mu ndwi iheze ariko rwarasibijwe sentare na parke bimaze kubona ko uwo Amani akenewe mu ntara. Urubanza rwongeye kuburanishwa ataraboneka. Umushyikiriza manza mukuru akaba yavuze ko bitashobotse ko abarondegwa bose bafatwa, ariko akemera ko babandanya kuronderwa. Abariko baragirizwa kiretse uwemera icyaha bisigura berekana ko bakorewe inteba ishushe, uwo yemanga icyaha bakamufata nk'igikoresho. Sentare yabajije uwagirizwa kurongora uwo mugwi ko hari icyo bo bapfa, uwo nawe yishuye ko atacyo bapfa, akavuga ko abamurondera ari abandi badaseruka bakimuhora kahise kiwe mu burongozi bwa komine Muruta. Umushyikiriza manza mukuru yanamwagirije ko yagiye no mu nama itegura ububisha mu gihugu cy'Uganda, uwo nawe yisiguye avuga ko yari yagiye mu nama y'iby'amashengero akaba avuga n'amazina y'abari bayiremesheje. Abahakana icyaha basabye kwezwa ubucemanga, asaba kurenganurwa ku ngingo yafashwe na Sentare Nkuru ya Kayanza. Uwahoze yari musitanire wa komine Muruta we yagiriye ko asaba ko atamuntu yosubira kumwiyumvira mu bya politike. Yamenye ko yasezeye politike n'umugambi iprona yahoramo kuva mwaka w'2006, acamenyesha ko ubu ari mu bikorwa byo gukorera Imana. Umushingwamanza wabo yasabiye kwezwa abatemeye icyaha, asigura ko barengana uwakemeye nawe, amusabira ko yokigwa inkoni ngufi. Umushyikirizamanza mukuru we yasabye ko urwaciwe na Sentare Nkuru y'Igihugu ya Kayanza gukomezwa n'ibyaha byo gutunga ibigwanisho no gushaka kwica abantu bikabagumako. Sentare yashyize urubanza mu mwiherero, urwaciwe rukazomenyeshwa ku itariki 27 uku kwezi. Urubanza rwarakurikiranywe kuva mu ntango n'ishyirahamwe riharanira agateka k'abagororwa AVDT. Ijana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'Uburaruko arashima ko rwagiye rurahamagarwa ku gihe.
AVDT irabona yuko Sentare yabumvirije by'ukuri kandi n'abanyororo bashoboye kwiregura mu buryo butomoye, kandi AVDT irashima yuko abo banyororo bashoboye kurengutswa imbere y'ubutungane mu biringo bitegekanijwe n'amategeko.
N'uwunganiye abarengukijwe yashimye ko bumvirijwe neza. Icyo atashimye nuko Sentare itagiye irabaza ngo isigukirwe uko bikwiye umushyikirizamanza mukuru. N'urubanza rwakurikiranywe n'abajyango b'abarengukijwe. Bamwe barafite icyizere ko Sentare izofata ingingo ibereye, abandi nabo bakagira amakenga bafatiye kugwaciwe na Sentare ya mbere. Ingozi uburaruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ahandi naho Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuye mu kibanza yari yafungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Mugenzi wacu Fidel Niyonga baratubwira ibindi kuri inkuru. Fidel, turi kumwe tubwira ibindi kubijanye na Jean-Pierre Bemba muri Kongo.
Ibyo Oriane Jean-Pierre Bemba yambitswe izera mu iyungururizo ku vyaha vya mu ngwano n'ivyabitoreza agateka ka muntu, yavuye mu kibanza yarapfungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha y'Iraye ejo ku musi wa kabiri ku muhingamo. Ivyo vyatangajwe n'umushingwamanza wiwe Peter Hens uno munsi ku wa gatatu. Peter Hens yatangarije isohokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarapfungiwemo ku muhingamo w'ejo ku wa kabiri. Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha yari yaciriye Jean-Pierre Bemba umunyororo w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Nico gihano gikomeye cyane iyo Sentare imaze gufata ku vyaha vy'ubwicanyi, gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu no gusahura byakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu ca Centrafrique hari hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2002 n'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2003. Umwe mu bakurikirana dosiye yiwe yatangaje ko Jean-Pierre Bemba azoguma agenduzwa na Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu c'Ububiligi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu c'Ububiligi umupfasoni wiwe n'abana batanu basanzwe baba. Ngaya makuru dushize muri iki gihe yerekeye Jean-Pierre Bemba.
Urakoze cyane Fidel Ngabo kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru n'ibiganiro kuri ino saha arabandanya. Ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka cyatangaje ko hambavu y'ikibazo cy'inzara, gufungura nabi n'ubukene ku mugabane wa Afrika muri kazoza hafi ugiye kuzohangana n'ikibazo cy'ukubyibuha birengeje urugero, icyo bita obesite mu Gifaransa. New York Times yemeza ko ku bihugu 20 bivugwamo indwara muranhunga ingwara zituruka ku kubyibuha cyane munani ari ibihugu byo muri Afrika ivyo bigaturuka hanini ku kutinonora imitsi bihagije kunonora imitsi bihagije no kudafungura neza mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninazwe yagiranye n'umufasoni Liliane Bapfunya aba mu gisagara cha Calgary muri Canada Liliane asanzwe amenya abashaka amenyereza abashaka guta ibiro biciye mu kunonora imitsi tubatega amatwe
kumva ntameze neza mu mubiri kumva ko ibiro byinshi kumva ko ntaremuruke no gutangura kumva babaramazi cyangwa umugongo cyangwa ibindi bintu bibihinga by'umubiri bijyanye no kumva ko biremereye niho natangiye kuvuga ati okay ndakeneye kubifasha ingene ifungura neza kuko nanjye nari ko ndafata ibiro byinshi cyane n'indi bintu bita nce ntangura kugira sport ndagira imana nsanga travise programme ngaha muri Canada ifasha abantu kugira sport bafite abana bato bavuga ngo abana bato ahubwo bafite ubuzima kuri batatu umwanya munini
akazi kurera abana
akazi kurera abana gusohoka n'iki yose ugatahabyije ugahitana abana usanga ufite umwanya wo kujya muri masitari ya sport ndashaka kugira ngo sport y'iminota 30 n'iki yose ndayigira iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu natanguye kwita ibiro 75 nshaka guca ibiro 10 kugira ngo mvegeze neza mvicaye kuko nari ntabwo kuva kumva baracana amafite amaze amezi ane mfungura neza ubu unyengeze kuri 60 ariko ku neza yanjye nari nshaka kuba 65 cyangwa 62
umukiringo cy'umwanya ungana gute
nabitaye umezi
ane tuzaza kubigaruka ko handi hato utubwire ingene ivyo biro bigenda biragenda buke buke kandi ukaguma ufise amagara meza ariko hari abanyagihugu abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino bafise utubazo bashaka kubaza Habimana aho uherereye hama uduge ku ijambo
ndingaha Kampala nari gisa kabato mbaza umutumi urabona abantu benshi kugira bagabanye ibiro hari abakunzi kwishisha inzara ugasanga baretse kurya ngo niho ibiro byogabanuka kugira bishobore hoba hari imfungurwa yahisemo guheba ntubwo bari byiza cyane nawe ubwo buryo yakoresheje yobubwira abandi gute yuko ari byiza ko kwishisha inzara cyane hariho ubundi buryo bwo kubiheba kugenda ibiro bigabanuka ariko ifunguro bagumirya ifunguro rikwiye akabazo kandi ibadafara
urakoze cyane rwose dufate na Jean Claude Hamaliliane ace yishyura ibibazo byanyu Jean Claude nawe ikaze ku juge ya Amerika
uwinda baramufite
aho uherereye hamuduge ku ijambo
Jene mu gisagara cya Bujumbura ndakunda kubona abantu benshi bajya muri za Jimton ugasanga obesite ntiyigera igabanuka hanyuma ukabona nka mu minsi y'amawikende bari mu matoro mugabo ukabona ubyiwe bwabo buri ku rugero runini ndashaka rero kumenya siporo n'ububyibuhe ukunze haba nofata nka redikisiyo y'ibiro apartire de siporo mubona gihe tubona yuko hari abantu baba muri siporo mugabo ububyibuhe buba bwiyongera ku mwanya sinzi ko byaba biva kuri arimanzi
urakoze cyane Mukanya Liliane aca guhinyisha urakoze Jean Claude Bujumbura
ego
Liliane turahera kuri Habimana ari Kampala mwumvise akabazo kiwe
cyane Habimana yabagize ikibazo cyiza cyane kijyanye no gufata kwiyicisha inzara nicyo bita regime mu gifaransa icyo kibazo rero nicyo kintu abantu bose bihenda ko biyumvira ko iyo ugiye kwiyicisha inzara ariho ugiye guta ibiro guta ibiro bisaba kwiyicisha inzara gufungura neza ubwoko bwose bw'ibyo kurya ndaza kugutanga sinzi ko ni ubutanga bunini
yego duga ku ijambo
hariho turafite ubwoko butatu bw'ibyo kujya twama twakoze twumva hariho indemamubiri bazita indemamubiri mu Kirundi hariho intanganguvu hariho na sanganyangaburo iyo rero abantu bagiye kwicisha inzara usanga bafunga ubwoko bw'ibyo kujya kandi ni bibi cyane kuri urashobora guta ibiro mu minota mu minsi mikenya ubwo mu minsi ikurikira bifata kandi kuko ntuzobandagiraho guca ubuzima bwawe bwose nicyo gituma babyita kwicisha inzara kuko si ibintu uzobandanya ugira ubuzima bwawe bwose iyo ushaka rero guta ibyo ukabita neza buheba gufunga ubwoko bw'ibyo kujya uheba gufungura ibyo wahura ufungura byinshi kuko kenshi usanga dufungura ibyo kurya byinshi cyane ubwoko butari bwo tuvuge nka ndemamubiri hari n'ibintu byinshi by'ibiraya by'umuceri by'amateke imyumbati iyo ndemamubiri rero kenshi usanga ibyibusha abantu kuko usanze mu isahani yawe usanga washyizemo byinshi gusumba ibindi byose wari kuba washyizemo ntanganguvu ariko kiba ari nk'ibiharage cyangwa amata agambe inyama amagi amafi ibyo ni isahani yawe uko uyiraba nibyo bituma utibiro cyangwa ubyongeraho kenshi usanga muri ibyo mu bantu biyicisha inzara ikintu cyiza na gatoya kuko mu minsi yo gukurikira je manura abantu mfasha ndabahanura yuko iyo ugiye gutangura umunsi uzatangura ushaka utibiro ntugire ikintu kibimanura ubunyeni ku buryo uzajya ushobora kubifata kandi ikindi gihe iyo uvuga ikintu uzashobora kugira ubuzima bwawe bwose uko kuntu wafunguye uno munsi uzobandanya ufungura uko wongeye gushika umunsi wawe wa nyuma
yego none Gadiliane mbere ko nshatse kubishobora ukaba doka Jean Claude wavuga ngo uravuze nko muri ndema mubiri turasangamwo ibiraya tugasangamwo umuceri imyumbati ivyo byose mu Burundi mu Rwanda nibaza ko barabironka barabirima ibindi navyo bakabigura muri ntanga nguvu naho harimo nk'ibiharage hakabamwo nk'iki
inyama amata amagi ifi ibintu byose biri ibiharage
nk'ubushaza nabwo
n'amaproteine nabwo nyine n'amaproteine
hama muri nsanganyangaburo
n'imboga
ibintu
byose byitwa imboga n'ibigwati
epinari bavuga gutyo nyine
ego ibikarenga inzombe imboga imisoma imikubi imikerera
ntawe uza kuvuga yuko bishobora kumunanira hama gute rero ayo masahani umuntu aca yagenda arayakuranya ndavuga nti ufise umuceri nongere ko turaya dutatu n'isawa hama aca ndenza ko na epinari nongeshe ko na n'ikindi kintu kindi ni gute rero umuntu abigira
ikibazo rero gihora gitera cyane niko mu bantu dufungura cyane ubwoko bumwe bukabufungura cyane gose ndito tuvuge nka ndemamubiri iyo n'umuceri abantu benshi bari bujumbura bakunda gufungura umuceri cyangwa abantu bari ubu barakunda kumura ibiraya ibiraya nibyo baca bagira byinshi cyane ku isahani mu gitondo iyo rwose bayita tirijoni mu gitondo ni igihe kufungura ukibyuka wofungura ndema mubiri icya kabiri ku isahani yawe ikaba ndema mubiri ikaba ari amagi amagi rwose yawurute ukayishyiraho cyangwa amata
ikivuguto
hama ushobora kuba ibyamwa ikindi mirongo itanu igice cy'ibyo ufungura bindi mu gitondo kibe ibyamwa umukate nk'akantu kamwe ibi bintu byinshi mu gitondo ufungure ndemamubiri mu gitondo ufungure ntanganguvu hamwe na ndemamubiri icya kabiri cyabyo hamba ku murango hageze gufungura icya kabiri kibe sanganyangaburo hari n'imboga nyinshi cyane icya kabiri cya hagiye babyita ibyo kurya byo ku murango
yego ni bya saa sita
ufata isahani yawe uyifatemo ibipande bitatu isahani igice kinini kibe imboga ibintu birimo tuvuge nk'imboga izo ari zo zose ziri ikintu cyose ubona cyitwa imboga ubwishaza imikerera isombe amashu donc imboga icya kabiri cy'isahani yawe hama uca ukata ikindi gice ubwire inyama cyangwa ibiharage cyangwa cyangwa donc ibintu biri mu maproteine ibintu donc birimo ibiharage imboga ibiharage inyama cyangwa ifi ubishyiremo icya gatatu cy'iyo sahani hanyuma ujye ufata kandi ushyiremo nk'agaceri kabe kandi icya gatatu cy'iyo sahani agaceri gakenya cyangwa ibiraya cyangwa ibigori kabe gakenya mugabo ntibibe ari
aibu tuwa vinyesu
aibu tuwa vinyesu ni kwa tusambi kufikora kuisahani ya chumosango
hama lile hivyo ukushua kufikora buligihe akugatulika aje kuwa kwa mbele kushika kwa mungu naki wadu change
naki umucheri mubisandu siumi simiza chane tusho weyenu kugawanya kumagara mpeti ni plus nino kumagara mkibiro ego mugano kumagara umucheri mwale mbisa chane kuko uratuma marase ya watunga kandisi vizita tushakizyo kujia bituma amarase ya chakuma hatami donc ikijumbusho ikukiroha nikikuchita chane gose nikituma kandudu ziviro nikituma hongo minanuka kani nikitumu gifuwe haiju kujia dufuwe isu kariju mwili wachu nikituma marase duga kandi
Hanyuma nk'umuceri umuntu avuze ati ngiye kuheba agaca usubiza nk'iki awusubije nk'umumbati n'isaho
ikibazo cyane ufashe umuceri ukawusubiriza je nje nagize mu gutibiro byanje umuceri narawuretse kandi narawuretse nk'ama amasagiti ibintu bya umuceri n'amasagiti narabiretse afite wiyumvire ibintu bitari ibintu nk'ibintu bifite imitongo ibiraya kijumbu n'ibindi bintu bifasha kongera Burundi nk'amateke by'imizi
Ego. Oni na ho duhereje ibiganiro n'amakuru kuri no saha mwari kumwe na Oriane Tangisha akamurakoze.